mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanye gusamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nyiriwe incuti mwese turi kumwe muri isaha muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mu biganiro byo kuri ino saha. Mu nkambi impunzi y'abarundi induta muri Tanzania, abavyeyi n'abanyeshure barinubira ku igihembwe cy'amashuri gitanguye abanyeshure batarahabwa ibikoresho by'ishure.
Nukusaba UN ikadufasha ikabaha ibikoresho. Ndabasaba makaye n'amakaramu n'ibirato n'utuhuzi.
Uwo ni umwe mu barundi baba mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania, mu nkambi z'impunzi. Iyo nkuru hamwe n'izindi zo mu karere k'ibiyaga binini nizivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Ikaze mwese. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Duhere i Buraya, aho inama nshingamateka y'ubumwe bwa Buraya inegura cyane u Burundi, ivuga ko muri icyo gihugu habandanya ku icyo gihugu kibandanye kubangamira uburenganzira bwa muntu. Geoffrey Mutagoma aratuma.
Uwo mwanzuro wemejwe kuri uyu wa kane uvuga ko abadepite b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bahangayikishijwe no gutera ubwoba, gutoteza no gufata mu buryo budakurikije amategeko abanyamakuru, impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Uwo mwanzuro wemeza ko itangazamakuru muri icyo gihugu rikorera mu bwoba kandi umwuka uharangwa utatuma haba amatora yizewe. Ubutegetsi bw'u Burundi ntibwabonetse ngo buvuge kuri uyu mwanzuro. Gusa mu minsi yashize leta y'u Burundi yakunze guhakana ibyo byose, ivuga ko idapfukirana itangazamakuru kandi itabangamira uburenganzira bwa muntu. Ibinengwa muri uyu mwanzuro w'umuryango w'umwe bw'Uburayi bije byiyongera ku byanenzwe n'ibindi bihugu binyuranye. Mu kwezi kwa 11 umwaka ushize, icyegeranyo cyasohowe n'umuryango w'abibumbye cyavuze ko uko amatora agenda yegereza mu Burundi hashobora kuvuka izindi mvururu n'itotezwa ry'abadashyigikiye ishyaka riri ku butegetsi.
Urakoze Geoffrey Mutagoma. Handi naho Ukraine na Amerika kubijanye n'amatohoza, mugenzi wacu
Tim
aratubwira ibindi kuri inkuru.
Yeah, ministri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Ukraine yafunguye amaperereza abiri yerekeranye no kuba hari abantu banekaga wahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikibe muri Ukraine, Marie Jovanovich. Aya makuru yamenyekanye biturutse ku muntu ukorana bya hafi na avoka wa Perezida Trump wa Amerika. Uwo mugabo Lev Parnas yasobanuye ko Perezida Trump yari azi neza ko hari gahunda yo gushyira igitutu kuri Leta ya Ukraine ngo itangize amaperereza yari gufasha Perezida Trump mu rwego rwa politiki. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'Inyamerika MSNBC, Lev Parnas ejo ku wa gatatu yagize ati Trump yari azi rwose neza ibiri kuba. Muri icyo kiganiro Parnas yashimangiye ko Perezida Trump yabaga azi neza ibijyanye n'ingendo ze. Ikinyamakuru cya New York Times nacyo cyasubiyemo ibyatangajwe na Parnas, aho yagize ati ndahiye nivuye inyuma rwose ko Perezida Trump yari azi ibyo Rudy Giuliani yarimo gukora muri Ukraine. Parnas yavuze ko akazi ke na Giuliani muri Ukraine kwari guhura n'abayobozi bakuru b'icyo gihugu mu rwego rwo gushaka ibimenyetso bishinja ruswa Joe Biden n'umuhungu we Hunter Biden wakoreye ikompanyi ya gazi mu gihugu cya Ukraine.
Urakoze cyane Team Ishimwe kuri iyo nkuru. Urakoze cyane. Reka tuje mu Bushinwa, aho Bushinwa na Amerika bwaraye businyiranye amasezerano ku bucuruzi nyuma y'amezi 18 ivyo bihugu bitumvikana ku ngingo nkuru z'ubucuruzi hagati yavyo. Geoffrey Mutagoma aratubwira ibindi.
Leta y'Ubushinwa iratangaza ko yishimiye amasezerano y'ubucuruzi y'agateganyo icyo gihugu cyasinyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ikavuga ko ibihugu byombi bigomba kurangiza ibibazo bihangayikishije impande zombi. Perezida Donald Trump wa Amerika yari yasinyanye amasezerano na Minisitiri w'Intebe w'Ubushinwa wungirije Liu mu rwego rwo gukemura amakimbirane mu by'ubucuruzi amaze amezi 18 hagati y'ibyo bihugu biri ku isonga mu bukungu bw'isi. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa, Geng Shuang, yabwiye itangazamakuru ko ayo masezerano azagirira akamaro ibindi bihugu ku isi. Yavuze ko agaragaza ubushobozi bwa Amerika n'Ubushinwa bwo gukemura ibibazo hagati y'ibihugu byombi mu nzira y'imishyikirano, uburinganire n'ubwubahane. Perezida Trump wa Amerika we yavuze ko aya masezerano ari yakomeye kurusha yandi yabayeho ku isi, yemeza ko azayigeza ku mahoro arambye. Gusa aya masezerano ntiyakuyeho imisoro Amerika yashyize ku bicuruzwa by'Ubushinwa. Amerika iravuga ko iyo misoro igomba kugumaho kugeza Ubushinwa bushyize mu bikorwa ibyo bwiyemeje.
Radijwi rya Amerika ubonaho tuje mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uyu wa kane umucamanza muri sentare nkuru y'u Rwanda yaburanishije urubanza Dr Jean Mugande rwibasira aregamwo urugaga rw'abaganga n'abavuzi b'amenyo mu Rwanda kumwirukana mu kazi bidaciye mu mategeko. Mugenzi wacu Eric bagira ubusara tubwira ibindi kuri iyi nkuru.
N'urubanza urugaga rw'abaganga n'abavuzi b'amenyo mu Rwanda rwajuririye nyuma yo gutsindwa na Dr John Mugande rwibasira ku rwego rwa mbere. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwavuze ko muganga Mugande rwibasira yirukanywe n'urugaga binyuranije n'amategeko. Abahagarariye urugaga rw'abaganga n'abavuzi b'amenyo mu Rwanda Maître Florida Kabasinga na mugenzi we Maître Jean Moïse Mugabo n'abandi bavuga ko urukiko rutakagombye gutesha agaciro ibyakozwe n'urugaga baburanira. Bavuga ko urugaga rwashyizeho komite eshanu zitandukanye zigizwe n'abaganga 60 bo gusuzuma no kwemeza amakosa ndetse n'ubushobozi bwa Dr John Mugande. Abo banyamategeko bakavuga ko urukiko rwa mbere rwari bubanze gusuzuma niba hari aho urugaga rwarengereye mu gufatira ibihano uyu muganga wavuriraga mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Baravuga ko mu baganga 60 bose bitumvikana ko haba hari ikibazo kidasanzwe bari bafitanye na mugenzi wabo uburana n'urugaga. Bagasanga mbere yo gufata umwanzuro urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwa rubanze rugahamagaza bamwe muri abo baganga basuzumye ubushobozi bwa Dr Mugande. Bariko mu rukiko ko rwafashe imyanzuro ku rwego rw'abaganga nyamara rudasobanukiye imikorere y'abaganga na cyane ko ngo urugaga bunganira rutari ruhagarariwe. Maître Kabasinga na mugenzi we Maître Mugabo n'abandi baravuga ko mu rwego rw'itegeko ry'umurimo byakumvikana ko Dr Mugande yirukanywe bihabanye n'amategeko, ariko mu rwego rw'amahame y'imyitwarire ku bari mu rugaga ngo byo birahabanye. Urugaga rurega Dr Mugande uburangare bwaviriyemo umubyeyi wabyaraga gukurwamo indi byara umwana byaye agahinduka debile cyangwa akagwa ryingenekereje mu rurimi rw'Ikinyarwanda rukanamurega undi mwana wapfuye avuka. Kuri ibi by'urugaga rumurega umukoresha ashobora kutabibonamo amakosa, ku rugaga rukabifata nk'amakosa akomeye. Ahawe ijambo Dr Mugande yavuze ko yatangiye ahabwa ibihano byo mu kazi kuva mu ntangiriro z'umwaka 2016 ku buryo ngo n'umushahara we bahise bawuhagarika. Avuga ko yanditse abaza impamvu maze asubizwa nyuma y'amezi 6 bamubwira ko ibyo ajurira nta shingiro bifite. Avuga ko igihano kirangiye mu kwa 7/2018 yahawe uburenganzira bwo gusubira mu kazi, ariko noneho mu bitaro bya Masaka mu mujyi wa Kigali. Muganga Mugande avuga ko aho yagatangiye akazi ngo yasabwe kubanza kujya kuvugana na Dr Emmanuel Rudakemwa wari wasimbuye Dr Emile Rwamasirabo kugukurira urugaga, aho ngo bahise bashyiraho komite zo kugenzura ko adashoboye. Avuga ko ubwo yabaregaga mu rukiko urugaga rwagumye kwanga kwitabira amaburanisha yose bituma umucamanza ruburanisha na ruca badahari. Uyu muganga yakunze kumvikana yikoma Dr Rwamasirabo wayoboraga urugaga icyarimwe n'ibitaro byitiriwe Umwami Faisal kubagamira kuri ibyo bitaro. Mu magambo ye yagize ati Rwamasirabo niwe wanyirukaniye imbaraga zose yari afite azindundaho ati uyu munsi wa none kuba ngifite agahenge nuko natanze ikirego mu rukiko. Yavuze ko ubwo Rwamasirabo yari akwiye urugaga yungirijwe na Rudakemwa waje kumusimbura nta komite isuzuma imyitwarire bahaye agahenge. Maître Cyril Kayiranga umwunganira yabwiye urukiko ko igihe ruzaba rwiherereye rucukumbura ruzasanga uwo yunganira urugaga rwaratangiye kumukurikirana nyuma yo kubona ayo makosa yakoze mu kazi. Nyamara ngo urukiko rwa mbere rwayatesheje agaciro runamugenera indishyi zo kumwirukana. Uyu mwunganizi yavuze ko umucamanza ku rwego rwa mbere yafashe umwanya uhagije maje asesenguye asanga nta kimuhama. Yasabye gukomeza gutesha agaciro ibyemezo by'urugaga rw'abaganga n'abavuzi b'amenyo mu Rwanda. Yasabye mu magambo ye ko kubera gukomeza kumushora mu manza z'urudaca banamutesha umwanya, urukiko rukuru rwagenera indishyi z'akababaro uwo yunganira ndetse n'amafaranga yikurikirana na rubanza by'igihembo cy'umwavoka. Maître Kabasinga umwe mu bahagarariye urugaga asubiranye ijambo yabwiye umucamanza ku rugaga rwakoze iperereza ryigenga ku mikorere ya muganga Mugande kandi ko ntawe bari bafitanye ibibazo byihariye. Naho Dr Mugande atabo baganga 60 bararengana ni raporo yashyizweho imikono n'umuntu umwe gusa. Yavuze ko hari raporo zakorwaga n'abaganga babaga batumijwe na Dr Rwamasirabo muri komite kubera kutazumvikanaho ntizijya hagaragara. Maître Kabasinga ariko akamusaba kubitangira ibimenyetso bikava mu magambo. Kundi kiza akababara umuganga Mugande asaba abanyamategeko bahagarariye urugaga basabye kutazaziha agaciro kuko ngo n'urukiko rwa mbere rutazihaye agaciro. utagumye kuri rubanza gusa uburangare bw'abaganga bwo ntandaro y'izimpaka sumwe hariko warwo kugeza ubu mu nkiko harimo izindi manza nk'urwo umubyeyi urega ibitaro byitiriwe umwami Faisal ariko abaganga baho bamuhaye raporo ko arwaye kanseri y'ibere bikarangira ibitaro bya gisirikare bya Kanombe biribanza ariko nyuma bikaza kuboneka ko atari byo. Hari ndurundi rubanza narwo kubizamini byapimwe ku murambo hagamijwe kumenya icyateye urupfu. Ibi nabyo byakozwe n'umuganga wavuriraga mu bitaro byitiriwe umwami Faisal kandi bikomeje gukurura impaka kuko abanyamategeko muri urwo rubanza bavuga ko byakozwe n'umuntu utabifitiye ubumenyi buhagije. Urugaga rw'abaganga n'abavuzi b'amenyo mu Rwanda narwo rukemeza ko nta nzobere zaminuje kuri urwo rwego zihari mu Rwanda. Icyemezo kizafatwa mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Aha bagira ubusajwi rya Amerika Ikigali.
Eric bagira ubusa turagushimiye tukubitire muri Tanzania mu gihe uburuhuko buheze bamwe mu banyeshuri bo mu mashuri shingiro mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania baridoga yuko batararonswa ibikoresho bikwiye ni mu gihe abandi bigira munsi y'ibiti kubera igiharuro cyabo kirenze. Umenyeshamakuru w'ishuri rya Amerika mu gihugu cya Tanzania James Joven niwe yaduteguriye inkuru.
Amakaramu nkora ndayavura nka buri cyo ndandi.
Shingiro gigamwe abana bahatuye bamwe mu banyeshuri bo muri iyo shure shingiro bavuganye n'iyo jya Amerika bemeza ko kuronka ibikoresho byo kwishure ari kibazo gihambaye cyane muri iyi minsi. Amashira hamwe ajeje ibibazo by'abanyeshuri nayo amazi kiringo cy'umwaka wose atabaronsa imfashanyo.
Nkanje batangwa kubivuga ngo tuzoronka uniforme nk'ikiga mu gatatu. Turategera bashavuga uzara age nzahunzi.
Kubera igice kigahera bataduha subiye kuduha amakaramu n'amakaye ugasanga tuhaye tugenda turadandaza nk'ubushaza tugura amakaramu
dufatiye nk'umwaka uno mwaka hoho nta n'ikintu na kimwe kweri badufashije kiretse nyine amakaye yonyine kandi ariho n'abatarose.
Umwigisha kuri iryo shure ritoya mu nkambi ya Nduta yavuze yuko hari ibibazo bihambariye abanyeshuri harimo kwigira munsi y'ibiti abari mu wa mbere gushika mu wa kane no kubura ibikore esho ari bimwe mu bituma benshi batamenya bagahumurira guheba amashure.
Tugira abigisha ibibazo dushobora kuba duhura navyo hano ku mashure. Ikibazo cya mbere ni igiharuro kirenze abanyeshuri n'umurengera bigatuma umwarimu iyo turiko turigisha adashobora gukurikirana abana neza. Aho muri abo banyeshuri hari abanyeshuri bicara hanze, hari abanyeshuri bicara hasi, nta bijya twitara le pipitre no kuvuga zigiye ntebe bicara ko ni nke cyane. Ikindi kibazo kihari ni abanyeshuri kutagira imyambaro. Abanyeshuri rero ko yatamwambaro bafite ari byo cyitwa informe usanga umunyeshuri naho yovuga agatoroka ishure agakarota n'icyo gihe ntidushobora kumenya ko umunyeshuri yakarose uzo kuba wibaza ati naho umubona yarengereye hari ati n'umwarimu mugenzi wawe. Ubukene bw'amakaye aho umunyeshuri ashobora gutonda umubaza ati nta makaye afise wahamagara umubyeyi wiwe uwo mubyeyi akaca guhinyisha ugati n'ejo ko atamufise nkura ni mu dutabarize. Amashirahamwe nayo nyene hano mu ikambi aratanga amakaye ariko si kenshi ayo makaye uzosanga kwivyigwa biga. Turagerageza gukora uko bishoboka byose twateranye ibyigwa bicacu bine mu ikaye rimwe ariko naho nyene ntibikwira. Aho rero tukaca tugira ko dusaba nk'amashirahamwe na cyane cyane nk'ishirahamwe rijejwe indero hano mu ikambi rigarukira indero y'abana.
Bamwe mu bavyeyi bacumbitse muri iyo nkambi bavuga ko iyugarwa ry'isoko rusangi bibabangamira mu kubonera abana babo ibintu bikenerwa mu ishure.
Mbona naho iyo bari iyo soko bayuguruye ngano niyo urumva ari ihuriro rya bose urumva niho tugurira ubintu urabona nk'ababana uduhuje tw'umwana urumva ntawe turonka bw'isukuri zewe ndosaba iyo soko ko bozugurura ze niko ndosaba n'ukuri badufate nk'uko batwakiye badufate nk'uko batwakiye badufate neza
n'ugusaba iwe nikadufasha ikabaha ibikoresho ndabasaba amakaye n'amakaramu n'ibirato n'uduhuje.
Ntibyoroshe gose kuko turavye nk'ivyambagwa ndabona yuko umengo nticoroha brema kuko usanga abana bagenda ku ishuri ugasanga baguma muri ka kambaro kamwe ka kandi nyene urumva bagashika nyene kapfumbagaye hanyuma mu nyuma naho ugasanga umuntu aranakenye n'isabuni yo kukamesura nyagahuzo rero urumva ugasanga rero ntitworoherwa kuko urabona nta umuntu atarukira nta umuntu aja hirya hino hino ngo umuntu aronde icyo yo kwifashisha nsongorane duhura nazo kwega.
Johnny Makarebera ni umuvugirizi w'ishyirahamwe Save the Children yita ku burezi mu nkambi ya Nduta. Iyo shirahamwe kandi niryo rijejwe ibibazo by'abanyeshuri.
Kila mwaka hapa kwenye kambi ya Nduta tunasaidia watoto takribani 2500.
Uruko mwaka utashe dushoboye gufasha abanyeshure 2500 ariko abakeneye imfashanyo barenga 2600 nibo usanga bakeneye imfashanyo mu nkambi aba rero bidoga nabo nibo usanga bataronse izo mfashanyo kubera urabona yuko ishyirahamwe ryacu ridashoboye gufasha bose ariko twifuza yuko abakeneye imfashanyo bose uzironka nk'uko bigenewe turiko turafata iyo ngingo rero kuraba yuko mu myaka iza twashobora gufasha abana bose bakeneye imfashanyo
kandi ambazo siku zinazidi kwenda mbele tazidi kuwasaidia wote kwa pamoja
ishyirahamwe Save the Children ivuga yuko mu nkambi ya Nduta hari amashuri shingiro 11 yigwamwe n'abanyeshuri 8500 abayobozi bajyo basigura ko rifasha abanyeshuri bo mu mashuri ndwi gusa kandi amashuri 5 nayo afashwa n'ishyirahamwe Caritas kubw'iyo mpamvu iyo shyirahamwe ritabariza hasher kongera inguvu yo gufata mu mugongo amashyirahamwe ajeje ibibazo by'abanyeshuri n'uburezi mu nkambi za Nduta Mutenderi na Nyarugusu kugira abanyeshuri bose bakeneye imfashanyo bazironke nk'uko bigenewe mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini igihugu cya Amerika
Tibangwanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Amakuru n'ibiganiro ku ishwi rya Amerika birabandanya imyuga itandukanye irafasha abantu kwiteza imbere mu buzima bwabo ni muri iyo ntumbero wo murundi yitwa Shakira Mugisha umuhinga mu gushushanya canke gucapa yashinze ishirahamwe ry'abacafyi yitwa Shark Art yishinze gufata abakiri bato mu bijanye gufasha abakiri bato mu bijanye n'umwuga wo gucapa amaze kubironkira udushimwe ku rwego rw'igihugu n'urwego mpuzamakungu ari Bujumbura mu Burundi yavuganye mukanya na mugenzi wacu Fidel Nyongabura Nyongabo atangura yidondora
Jenny Twashakil Mugisha aba sazwe nkora umwuga wo gushushanya ari wo bitwa ari gucapa abashushanya ibintu bitandukanye abashushanya na peinture na dessin digital ari bwo buhinga bugezweho umuntu acapisha imashini yego niko novuga
icyo cyimvira cyakujemo gute
icyumvira canjemo mu isanzwe na hora ncapa ndi jenyene muhira ni ugaranye mu cumba ugasanga ndagora uducapo tumwe two kwishuri tw'abanyeshuri hama buhoro buhoro niho nagenda ndabona menga no kugira club kwishuri y'abanyeshuri bakunda ibintu byo gucapa kwera bahora bazana ndabacapira ama niho natangoje rero iyo club yo kwishuri niga kuri lycée municipal ya Rohero hama cha tutanguriza club ya art yitwa Chagart nyene hama tutatura chanza nda partaja nukubuga gusangira ubumenyi nari mfise hamwe n'abandi bajone nka jewe yego buhoro buhoro rero niho twaciye dushinga rero Chagart haciye imyaka itatu iyo club ihari ku ishuri
iryo shyirahamwe mwarishinze ryari
twarishinze itariki 9 z'ukwezi kw'icenda 2016
Hanyuma mufise imyaka ingahe?
Mufise imyaka 25.
Umwuga nk'uyo imyuga kenshi arabantu bafise ubuhinga cyane mu bintu by'imyuga mugabo ugasanga biragoye kubigiramwo uburyo bwo kwibeshaho no kwiteza imbere kubiberekeye mubona bibashimisha murashobora kwibeshaho mukoresheje bivuye mu byo mushushanye.
Ego novuga yuko bishobora kutubeshaho kubera urumva umuntu uri wese ari promoting mu bintu asanzwe akora arabimenyekanisha uko twatanguye tuza turerekana utuntu tuza turacapa buhoro buhoro niho twagiye turashira ku ma réseaux sociaux tugenda turaronka abantu bagenda batwandikira bafe ibyo bashaka gucapisha nk'abafise iminsi mikuru ama anniversaire ama mariage akaba ari ibintu bikunda rero kuba kenshi ugasanga rero hari abantu bashaka ko umuntu abacapira canke amashira hamwe amwamwe usanga afise gushaka kumenyekanisha ibikorwa by'iwabo ugasanga uraduhamagara kugira tubacapire ibyo bintu byawo bafise
murafise abantu muhiganwa hari ha yandi mashira hamwe n'abandi bafise ubwo buhinga
ariko novuga ko ahari hari amashira hamwe amwe yagiye aravuka inyuma y'iwacu n'andi usanga yari yaraje imbere y'iwacu aho urumva usanga uri kuhiganwa n'abandi bari basanzwe bahari bari nga
mwitandukanya gute kwishira hamwe riberekeye nayo yandi mashira hamwe
twebwe ishira hamwe y'iwacu ikintu novuga nuko rikora ubuhinga bugezweho ibintu byo gucapa mu buhinga bugezweho ariyo art digital ayita mu cyongereza mu gifaransa bayita art digital niko noyivuga ama digital painting ni mu cyongereza akaba ari ibi inye kenshi usanga benshi bagenda barakoresha mu bitabo bakoresha mu bintu nk'ibi bipankarte byo mu mabarabara yego nico novuga yuko twiye dutandukanye n'abandi kuko abandi ahanini bacapisha amarangi cyane gose hamwe n'amakreyo
yego tuza ku mirongo ya telefone dufise Dieudonné uratwumva
yego ndabumva
uri he Dieudonné
mbonde muri komine Kiremba intara ya Ngozi
ufise ikibazo bazo mutumire ikimvira
nari mfise ikibazo uko je iyo entreprise yiwe yanyoheye kabisa cyane nasanda mwazi kintu yo bari karategurira abantu babazene shomere ko yatubona yuko mu Burundi aribo benshi cyane ibintu nk'izo zo zimenyereye hanze y'igihugu nasaba kumubaza ati ni ikihe kintu yo bari karategurira abajene shomere bo mu Burundi kugira natwe tugende tumugambi cyane uko je umugambi yiwe wanyoheye cyane
ego gerageje kubishura muri uno mwanya tuko turaraba nyine tugira ico bitwa ama pepiniere hagati mu gihugu ntara zimwe zimwe kugira ngo abashobora ababikunda bari iyo bashobore kuza bariyandikisha muri ayo ma pepiniere bakaronka ama formation amwe amwe muga urumva ico gikorwa gisaba uburyo umuntu rero akaba ariko araraba ukuntu yorondera uburyo buhagije kugira ashobore gukora ico gikorwa ashobore gushira ayo ma pepiniere ruguru kuko urumva gushika ubunyabo dufise ino dufise tumaze guforma abagera kuri 60 urumva abo bose barashobora kuguza muri ayo mapepiniyeri kugira ngo bashobore gufasha abo bohiyo
ndibaza ko insigura guhaye igushimishije Dieudonné dufise Emmanuel kandi ku murongo wa telefone Emmanuel uri he
ndi Kigali mu Rwanda
yego ikibazo cy'imviro
nene ikibazo nashaka kubaza uwo mutumire
yego
iryo shuri baba barashinze ryaba ritanga akazi ku bene gihugu cyane nk'urubyiruko ko nta kazi kaboneka mu rubyiruko ko usanga nk'ati no mu Rwanda tuba twarabuze nk'akazi kandi twararangije kwiga ugasanga nyine ni ibintu by'ikibazo
je novuga yuko abo bose ndiko ndababwira bashika kuri 60 urumva abo bose n'abajene nugwaruka nyene n'abantu bafise si imyaka 25 novuga ko twagiye turafasha urumva bamwe n'ibyo bibabeshejeho bakirihira amashuri n'abandi usanga aribwo buzima babayemo batari ku ishuri arivyo bakora imisi yose ubuzima bwa misi yose
ikindi kibazo
uyi alo
ikindi kibazo nakubazaga ese nibiramuka bigenze neza wazashaka ukuntu wagura imbibe ku buryo uva no mu Burundi ukagera no mu bindi bihugu
yego urumva ibyo byose nibijyanaye ko ndavuga yuko byose bisaba uburyo kugira umuntu agira amapepiniere hose urumva twavuze ko dutangura hagati mu gihugu mu ntara hama tukageza turaduga no hiyo no mu East Africa hose
rwose igikorwa watangije Imana izakigufashemo ni ibintu byiza bizafasha benshi murakoze
cyane
hanyuma kubyerekeye uwo mwuga wawe ubwo buhinga nk'ubwo bwo gushushanya mubafasha gute n'ubuhe buryo mufise
novuga yuko mu bisanzwe ukuntu dusanzwe tubafasha turarondera ico biswe amafinancement ayo mafinancement rero akaza ari mu bisanzwe ni nka projet du présente hama tugapresenta projet ironka amafinancement ayo mafinancement ibyo bikorwa bikaca bikora abo bajeune kugira ngo bashobore guhembwa a travers ayo ma projet urumva buri mu jeune wese acahembwa biciye mu gikorwa aba yakoze rero ayo mafaranga ahembwa akamufasha gukora ibindi bikorwa byiye ku ruhande
iyo mukoze ivyo bishusho ivyo bicapo murabona abantu bavyirukira bavyijukira kubigura
yego novuga yuko ubuunye biratanguye gutera imbere mu Burundi kuko mu myaka 3 iheze tugitangura mu ntango zari ibintu bigoye cyane gose wasanga uri kurabura ahantu udodora canke ahantu uja kuko abantu bose bafata yuko ako kazi ari akazi k'abantu bato bato abantu bo hasi badafite amashuri mugabo novuga yuko buhoro buhoro uko twagenda turabereka ibyo dushoboye n'ibyo dushobora gukora zagiye biratuma tugenda turoronka abantu.
Wavuze ko wize kuri lycée municipal de Rohero ibujumbura, wize ibyo byo gucapa canke wiga ibindi ibyo gucapa bikazamwo mu nyuma?
Oya, urumva nize science ama mu nyuma ngeze muri université niga construction.
Ego ku byerekeye ibyo no kwita droit de propriété intellectuelle gukingira ubwo buryo bwanyu ubwo buhinga bwanyu kuko kenshi abantu barafatira ku bandi bagafata ibyakozwe n'abandi bakavyitirira mubona uburyo bitunganijwe mu Burundi bibakingira.
No uvuga yuko nino biriho ino biriho naho bitaramenyekana cyane urumva urashobora kugenduka vyandikisha umaze kuvyandikisha ibintu byawe bikabandanya biri protege.
Hanyuma buraja mu nko mu makoraniro yo mu karere canke mpuzamakungu kuvyerekeye uwo mwuga wo gucapa?
Ego.
Haraho mumaze kuja mwo tubwira?
Ego, ndamaze kuja i Nairobi mu higanwa ryabaye ryitwa African Design Art Awards. Niho novuga yuko ariho natwaye ikomeye. Hama hari yindi narindimwo ino ibujumbura yari isanzwe iri organize na Free Press Unlimited ari ONG ikongera ikaba na radio y'aba Hollande. Hama mu nyuma hari yindi nari mu yo mu Rwanda yitwa Free Zone.
Yego, tugaruka ku mirongo ya telefone duvise Prosper batumva.
Ndabumva.
Uri he?
Andi Carlos.
Mu Burundi?
Yego mu Burundi.
Ufise ikibazo icyumviro?
Nataka kumubaza imirimo yiwe atandwa yirangurira hehe uwo muhinga.
Nsanga ndayirangurira i Bujumbura muri quartier yitwa Kibenga.
Hanyuma nibyo wize cyane n'impano wavukanye?
Oya, novuga yuko ari impano navukanye ko je nizi byo kubaka ibyo gucapa amaplaya amazu.
None ntanu wo warategekanije ho kwigisha abandi atoba babishoboye?
Ego, hariho aho nyene ndababwiye mu Kibenga naho nyene.
Abisabwa iki none kugira ngo umuntu ashobore kwashyira?
Bisabwa yuko umuntu aza kwiyandikisha, uriyandikisha uzana photo passport. Hama bisigaye ugezeho bacha babikubwira ibiba bikenewe bindi byose, hama bakaca guha n'ikarata igufasha kugira uzura ashobora kwinjira.
Nakoze nibaza ko Prospera anyuzwe. Dufise kandi ku murongo wa telefone Samson, uratwumva?
Ndarumva.
Uri he?
Ndi ngaho nyene nanje hafi ya yongaho nyene ndahihaki. Ayi Bujumbura.
Yego, ikibazo icyumviro?
Cyumviro nagira mbaze umutumire yuko umuntu ushika kugira gucapa yuko bikunda.
Yuko bikunda ko umuntu yiga gucapa.
Kwiyandikisha.
Yego birakunda. Uri umuntu ari kure naye nibagiye ufise ukoresha ico bitwa Facebook, urashaka kuja kuri Facebook ukandika Shakar hama ugatebuka ukandika ubutumwa bakakwishura bakakubwira ibindi byose bisabwa.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio gatanu. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabashimiye mwese.
Alhamisi Januari 16 mwaka 2020 kutoka Washington.